Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwenye neza nchute na mweba kunzi wakadiyo Nzamba agateka kawe. Tuliko mwuzi wakatano. Nigerekenzo jatu minakane mwakakaro umakayumbi na milongi wili. Nagatato sangwe kaze mmakuru yiki rundi kwa teguri yekuli kadiyo Nzamba agateka kawe. Nayo akabagizwe ningi mwuru mwuru zikurikira. Ibura ry'igitoro mu ntara ya Ngozi irateye isibe, ibiciro byo kuyunguruza bimaze kugwizwa gatatu, eka n'ibindi byose byankenerwa byaradugijwe ibiciro muri parseme, bakabona ko leta ikwiye kureka abagwiza tunga bakarangura igitoro kugira ubwo bukene bwacu buhere mu Burundi. Abakenyezi n'abigeme bajanye gukora mu gihugu cya Arabia Saudite baratakamba ko babayeho mu buzima bubi cyane batagira naho bakika umusaya. Muri mape bakabona ko bisa nkaho leta y'u Burundi yabagurishije liberali bashira kandi atera kamo abarundi kwiyamiriza iyo ngendo ya leta y'u Burundi mu kanya nidonido.
Inzamba
amakuru twabateguye tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu aho abakenyezi b'abarundi kazi barungitswe gukora mu bihugu by'abarabu ngo nta kibazo na kimwe kihari, niko ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu buhumuriza ku bijanye n'abigeme barungitswe mu gihugu cya Arabia Saudite bidoga ukuntu bafashwe nabi. Kubwa niyubahwe Ines Sonia umuvugizi w'ubwo bushikiranganje ngo amakuru ari ku mbuga ngurukana bumenyi siyo, ariko rero mwirere singufi bashize ahabona haboneka abigeme barundanye ahantu hato cyane bonyine bavuga ko ari mu gikoni. Deka inkuru tuyibaze Petero Gahungu.
Hasa n'ahantu hoba hafite imetero zitatu kuri zitatu naho nyine hagaca haga gusumba kubera lavabo n'ububati bw'ibikoresho by'igikoni. Udusaho turunze ahantu dutegerezwa kuba ari utuntu twabo bigeme. Abakobwa batanu bose bambaye ibikwembe bakaba baryamye hasi, bane bari ku kantu kameze nk'agatapi, uwundi we akaba aryamye ku makaro ukuri kwamye. Abo bigeme uko ari icumi bakaba bategerezwa kuza barakuranwa kugira bakike umusaya. Ibyo bigasa n'uko abo bigeme batari biteguriye gushikira muri aya magogwa atandukanye n'iparadizo bari bemerewe mu kuva igihe bava mu Burundi, nk'uko vyumvikana muri aya maburugo y'uwo mukobwa.
Twaje turi abantu cumi dushikiyana mu gikoni hameze nk'uko, batanu bararyamye abandi barahagaze rabahe ehehe saba n'ukuri mundabira aka kamara maza tugire kurira rubuza tugire no kuza turarya mahasi tugire no kutazaza turaronka akazi tugire no guhendwa n'uko twarungikiwe mu boss kumbe batugurishije ku ma office tutazi.
Leta y'u Burundi nayo ikaba itatebye kugira icyo bivuze ko Ines Sonia Niyubahwe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu avuga ko ibiri mu mareresi ariko ahererekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ibyo yerekana atari byo namba. Yemeza ko n'ubuseukizi bw'u Burundi bwishikiye aho abo bakobwa baba nabwo ngo bukaba bwasanze babayeho neza.
Aba mu buserukizi bw'igihugu cy'u Burundi muri Arabia Saudite barashoboye kwishikira ejo tariki 13 z'ukwindwi urubuga kugira ngo bashobore kuvugana n'abo muri iryo shyirahamwe zije kubakira, bongera bavuga n'abarundi kazi barabikwa ata bibazo biriyo n'ibyo baba biriyo babitore ni nyinshi canke ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi bubafashe. Basanze mu by'ukuri nta bibazo vuga si umutsi w'ishibere bibafise.
Ines Sonia Niyubahwe akaba asaba bigeme batararonka akazi muri ico gihugu kwihangana bakagira ingeso nziza ngo kugira bizegwe n'abashobora kubakoresha. Abo bigeme baja aho muri Arabia Saudite hisunzwe amasezerano yashitweko igikumu hagati y'ico gihugu n'u Burundi. Kugeza ubu abarundi kazi barenga 800 bakaba aribo bamaze kurungikwayo.
Petero Gahungu arakenuye na kamara maza kubona abana b'u Burundi bagurishwa n'abari bajejwe kubakingira. Umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mape Burundi buhire uratere intege abigeme b'Abarundi kazi batwawe na leta y'u Burundi gukorera mu gihugu cya Arabia Saudite. Ibyo bishikirizwa na liberali bashira kandi umuvugizi wa mape Burundi buhire arongera akanashimira abarundi kazi kubona barashize ahabona amabi bariko barakoregwa. Ibyo ngo bizofasha abarundi kudasubira guhendwa tumutege yomi.
Icya mbere uhera ko ni ugutera intege abashiki bacu bagurishijwe na leta y'u Burundi mu gihugu cya Arabia Saudite. Tubatera intege tuti mwigumya kandi tunabashimira cyane gose kubona bashiza habona ingorane barimwo tukaba twasavye dushimitse yuko bubandanya turazi ko ingorane ari nyinshi hariho nivyo botinya kuvuga ariko twasavye dushimitse ko boje barashira habona ibyo byose ayo mari yose babona kugira bifashe barumuna babo canke bose bimirijwe kugurishwa icyo nico ca mbere umuhari bikoga nkunda gihugu herako
Elibera ntibacira kandi atera ibyatsi iyo nyifato ya leta agahamagarira abarundi gukunda igihugu bakagwanya bivuye inyuma iyo nyifato ya leta y'u Burundi yagarutse kukasize rumariza ni mu mwumvirize
icya kabiri umuhari w'ibikorwa nkunda igihugu makurundi buhire no gutera ibyatsi igurishwa by'abigeme z'abarundi kazi ivyo ni ibintu biteye agahinda biteye n'isoni no kwibutsa yuko umwami mwezi gisabo yaragwanije rumariza gushika naho amutsinda icyo gihe nta barundi bagurishijwe ngo baje muri leta zunze ubumwe za Amerika abarundi baragiye hamwe baratesha rumariza y'umwarabu ni ibintu rero bibabaje kubona basogokuru baturaze uburundi igihugu c'amata n'ubuki ko ni kwabivuga kandi ibyo bifuza kubona rero uwo rumariza basogokuru bagwanije bakamutsinda uno munsi leta iriho ya CNDD-FDD ni ibintu biteye agahinda kubona bafata abana b'igeme bakabahereza abo barumariza ni ibintu bibabaje cyane ibyo rero ibintu ntibitangaje kuko va umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ikintu bashira imbere n'amarongo n'amahera abana babigeme baragurisha n'igiciro kirazwi biravugwa hanyuma rero bisigura iki bisigura yuko umurundi uno munsi nta gaciro afise n'iki kidandazwa ibyo rero kubona ari leta y'u Burundi ifata abana babigeme kabagira ibidandazwa agaciro k'umurundi ntacho kamaze kuvuga k'umurundi ashagurishwa amadora igihumbi na leta y'u Burundi hanyuma bakabona imari yose bariko barabona ni ibintu rero bibabaje ari byo gutera ibyatsi ariko gituma abavuga yuko abatera ibyatsi ivyo bintu ari abansi b'u Burundi ari bateza isoni Burundi ahubwo nabo bagurisha abigeme kwarumariza nibo batukisha igihugu
urakeneye kumenya makuru y'imvaho Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
Mugisata cimibano umukuru wa zone matyazo ni muri komine mubimbi mu ntara ya Bujumbura Oscar ni mubona yagirizwa n'abanyagihugu ko yivanga mu manza z'abahuza bo ku mitumba basaba abamukurira gutorera umuti ico kibazo amazi atararenga inkombe ale majete barenga
uyu mukuru wa zone matyazo Oscar nimbona yagirizwa n'abanyagihugu muri komine mubimbi ko yivanga mu manza ziba zaciye n'abahuza ko kumugina akaroriro ka hafi akari uwanza rw'amatati y'amatongo gwahuje Valentin irakaza na leopondere imana hari kugenekeza ya 2021 ukwezi kwari kwa mbere uyu mwaka aho Valentin irakaza ariwe yari yitwariye leopondere imana muri zone matyazo bamaze kumvirizwa mukuru wa zone yabemesheje ko atawatsi inze wundi ni utashimira urubanza Valentin yasaba icegeranyo kugira yunguruze urubanza muhuza wo kumugina amakuru dukura ngaho mu bimbi muri bamwe mu banyagihugu atumesha ko umukuru wa zone matyazo atasha atakoze kugira aburagize abo bahuza muri urwo rubanza nk'uko umwe mu banyagihugu abivuga
abaje gutanga myashegeranyo yategetse uwagihaye ngo mpaka bibe ngombwa hakijyana muri sentare y'intango ya Mubimbi kawe nyine uhabuze shegeranyo yari asefu kijyana muri iyo sentare yategetse hakijyana akijyana ku bahuza ntiyahagarikiye ngaho yarabananije abakera ubwoba ko bafungisha abagiriye urwo rubanza ndetse n'abakomboka uko yishe na gatanu unyumvire akamaramaza ko umushefu do zone ashobora kwiyumvira ko yokomboka abahuza bo ku mitumba bitorewe n'abenegihugu ako n'akamaramaza gategeje ikindi kibabaje ni uko urwo rubanza abahuza bo kumugira bamaze kugwihweza bakaruca ntiyakerekewe aho kuko no mu nyuma yaragize twigoro twinshi cyo kubandanya akoresha abatware ku mitumba abashefu do korine kugira ngo bahaguruke icyo kibazo ako gacotezo twe abenegihugu bo muri komine Mubimbi urumva ko katurengeye icyo dusaba ni uko kubamukurira bokurikiranira hagufi icyo kibazo kuko abenegihugu by'ukuri bararushe
Tule makinga yose uruganda rwa radio Inzamba twaronde kuri telefone ngendwa n'Oscar nimbona arongoye zone matyazo kugira atange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronga
Alemaje se barenga arakoze amakuru twateguye tubandarize mu gisata cy'ubutunzi mu ntara z'uburaruko ibura ry'igitoro ryatumye ibiciro n'ibindi bidandazwa biduga itike ryo kuyunguruza ryo ryagwijwe inshuro zirenga zitatu mu ntara ya Ngozi igihugu bakavuga ko bashobora kumara indwi zine atani majya esanse ribonetse muri iyo ntara ngo bigatera ubukene mu miryango kuko ibiciro bica biduga atamikoro bafise imanza z'imiryango hakaba hari abazihebye iyi nkuru reka tuyibaze Eddie Claude nini nahazo
bamwe mu banyagihugu biyunguruza bakoresheje imiduga bavuga ko inzwi zine zishobora kurangira atama digitoro cyo mu bwoko bwa essence ribonetse mu bubiko bw'ibyo bitoro bemeza ko itike yo kuyunguruza yagwijwe inshuro zitatu zirenga
ikorana mu Burundi imiditoro ingwaye nyasha n'ingose kandi izo ngorane zica zifadikanya n'ibindi bifata by'ubutunzi nk'uko kuri iyo buraya digitoro iyo kibone kikaboneka nabi nabi usanga icyo kikihuruza yarizimbye cyane dufate nk'akarorero kuva ingozi yagenda igitega yari igihumbi bitandatu mugabo onye ni ibihumbi cumi cyangwa cumi na bitanu hari n'igihe nko ku mugoroba nkajya kuwa gatandatu uba uri hano ibihumbi mirongo ibiri urumva kuva ku bihumbi cumi no kuva ku bihumbi bitandatu ujya ku bihumbi cumi na bitanu cyangwa mirongo ibiri icyo ni ibintu biteye ubwoba uva ngaho ingozi ajya i Bujumbura muri za jansi turi ibihumbi cyenda na magana atanu za Volcano mugabo igitoro kibuze aho wari ugendera ku bihumbi cyenda na magana atanu urari ibihumbi mirongo ibiri cyangwa ibihumbi mirongo itatu urumva yuko igitoro cyose kigwije na gatatu karenga indwara nini
iryo kena ry'igitoro ryatumye ibiciro by'ibindi bidandazwa biduga ibyo nabyo bigatuma ubukene mu banyagihugu bwiyongera
uko rero igitoro kigwije na gatatu cyane karenga niko n'ibidandazwa na byo bica bibura kuko ibyo bidandazwa bizana n'imiduga dufate nk'akarorero nk'isukari uno munsi kuyironka ni mubyibuye isukari igiciro kigenda ku bihumbi bitanu mugabo igiciro cya leta ni ibihumbi bibiri na magana atanu gusa hariho n'ibindi rero kibigorana rero mu miryango nk'aba bakoresha imiduga yo kwiyunguruza aya matobogisi nk'amatagisi iyo miryango nabo basaba kenda kuko baba bazeye icyo umushoferi aza gutahana urwabuze icyo gitoro ushobora kujya gukora ushobora gukora kuko bitwagwa n'icyo gitoro nyine mu miryango rero hasaba ubukene abiyunguruje nabo nyine bakiri ubukene kuko aho wari ugira ibihumbi cumi ukajya usanga bari ibihumbi mirongo irindwi n'itanu cyangwa mirongo itatu urumva ubukene nabo nyine baba bari kubiyongera no mu by'imibano hari imanza abantu benshi usanga baragabanije rwose cyane barahebye ukeza kuva nk'ingozi ukagenda imakamba ugasanga itike wiyo no kugaruka ari gutwara ibihumbi ijana mu mafaranga y'amarundi n'ingene ingorane z'imishahara zimeze n'ingene amafaranga y'abarundi ari hasi cyangwa ingorane nyinshi cyane rwose
mukamenya ko ku bijyanye n'ikena ry'igitoro umuvugizi w'umukuru w'igihugu yamenyesheje kuri uyu wa kane ko igitoro gihari ariko ko hataraboneka uburyo bwo kugishikana mu Burundi hari mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu zagiranye n'abamenyeshamakuru ni mu gihe kandi umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana we asaba inama hagati y'abahinga n'abegwa n'icyo kibazo kugira ngo bagitorere inyishu irama
Eddie Claude nazwe arakenuye abarongoye igihugu ngo nibahindure umukenyuro abafite isoko ryo kurangura igitoro hanze y'igihugu bari bake bitari uko zizoba ari izindi nyungu abo bategetsi baharanira bishyikizwa n'ishyirahamwe Parisme rikangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama ni nyuma yaho Gaston Ngirente umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeje kuri uyu wa kane ko igitoro gihari gikwiye mu bubiko muri Tanzania ikibazo gihagaze ingene coshika mu Burundi ko kandi leta iriga ukuntu hobaho ububiko mu Burundi bushobora kuza burafasha mu kurindira ko ikindi gishikanwa ku bwa Faustin Ndikumana rongo iParisme ubwo n'uruhendo kuko n'isoko rya bubaka ubwo bubiko ntiriratangwa tutege yompi Faustin Ndikumana
uko turiko turabibona twarumvise ibyo abavugizi bavuze mu kiganiro n'ubu dusubiye ahandi isoko y'igitoro ifise abatabishoboye leta nihindure mu kenyuro ihe isoko abandi yokumvikana gute ngene leta yosohora amadovize amafaranga y'agaciro ugaherije ishirahamwe rizana igitoro rikashikana Dar es Salaam rikacagira ramira abarundi babi Dar es Salaam hanyuma mu kuvi Dar es Salaam bikara none rejide zo mukwiyo yindi soko nayo irafise ngene igikuri Dar es Salaam ikakizana iyo siri kuyo guha rejide zo niyindi societe bavuze numva ngo ni prestige nyimba rindi yarigenze gute nibaza yuko ahubwo leta n'indi urumukenyu kandi twaravuze ko n'ubundi yokoranye inama ruko koma yihuta kubwica kibazo cigwe ibyo ntibyokunda kuko kuvuga ngo turindiriye ngo aho kuba zubaka ngo amastoke ngo y'igitora mu Burundi iyo appel d'offre yarabaye amastoke azokuba kwa ryari aha twokwicara ngo turarindiriye amastoke azubaka ngo kugira mu gitoro tukirobe nibahindure umukenyuro abafite isoko bari bari bitagenze uko naho azuba ari inyungu zindi zinyegeje abantu bazuba ariko barakurikirana kandi abarundi bararushe tubaze yuko leta ibo kwikebuka bagahindura bagafata umukenyuro kuko iki kibazo kirahanze abarundi kiko kirahagarika ibihugu by'ubutunzi ubuzima buriko burahagarara abantu bariko bararuha
ibihugu bya Afrika byifuza guhiganirwa igikombe cy'isi yose mu rukino rw'umupira w'amaguru football mu mwaka w'2026 darabishizwe mu migwi y'amahiganwa hakoreshejwe ico bita tirage au sort hari kuwa kano heze byaraye bibereye mu gisagara ca Abidjan ku mugwa mukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire bihagarariwe n'ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika hashizweho imigwi 9 izo bigizwe n'ibihugu bitandatu ku mugwa umwe Uburundi bukaba bwisanze mu mugwi F mu bazokina na Cote d'Ivoire, Gabon, Kenya, Gambia na Seychelles. Ayo mahiganwa akaba azoba mu myaka hafi 2 kuva muri munyonyo 2023 gushika muri gitugutu mu mwaka 2025 muri iyo migwi 9 igihugu kizoronka amanota menshi nico kizoba kirose uburenganzira bwo kwitabira amahiganwa y'igikombe cy'isi yose byumvikana ko imigwi 9 izo kwitaba iryo higanwa ayo mahiganwa akazobera mu bihugu bitatu igihugu cha Canada, Mexico hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika imbere yo gusozera n'amakuru twabate guriye mu rukurikirane agakino ka Ligue Teka tunywere mu mukuza
tunywere mu gakuza n'agakino mutegurirwa n'amashirahamwe Ligue Teka na Mouvement Inamahoro mukagashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe
dekura
subiye kuvuga
dakora
Sira, kau nak kena burung ke?
Nara.
Ninga nyene duciye dusozerera amakuru twabateguriye mwebwe mwese mwariko murayakurikira ndabashimiye ndakengurukiye nabagenzi banje bayateguye Bonfils Niyongere nariko ndayabashikiriza ndabike banure ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu.